Zambi la Zambiranga. Amakuru, makuru makuru ya Rangunozi.
Amakuru na Eddie Claude nini na hatu.
Nabahaye mwiri wenchutibu na mwe wakunzi wa radio Izamba. Gateka kawe ni kaze umakuru makuru yaranze iinzge tuliko tulasozera. Tuliko igene kerezo ya miongi tatugi tugutu mwaka uyumbi na miongi wina kabiri imuri kumenaje Eddie Claude nini na hazwe sangwa ikaze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho. Umvirizi radio Izamba agateka kawe. Ni kuri wezi tatu akaburungu Izamba akaburungu org.
Nasubiye kubaramutsa duhere mu byaranze umutekano muke muri indwi. Abanyagihugu bo mu gisagara cya Gitega umugwa mukuru wa politiki y'u Burundi baratewe impungenge n'ibiziga bimaze iminsi bitogwa aho mu minsi dashika cumi hatowe ibiziga bine bamwe muri bo bakaba baramenyekanye. Aba mu gisagara cya Gitega basaba igipolisi n'ubutungane gukora amatohoza kugira amenyekane inkomoko y'izo mpfu. Ni nkuru twacikirijwe na George Nimenya.
Ikiziga kimwe muri ivyo bine catowe kwa mbere w'indwi ku mutaga muri quartier Nyabututsi hafi yaho benshi bita kuri plage. Akaba yari umukenyezi akora akazi ko kumesurira abantu mu mihana itandukanye y'igisagara ca Gitega. Ico bacaratumye apfa kikaba kitaramenyekana. Abagerageje kumumenya bakavuga ko asanzwe avuka mu ntara ya Cankuzo. Ikiziga ciwe kikaba kiri mu rukiro rw'ibitaro bikuru vya Gitega. Ibindi biziga bibiri vyatowe ku munsi wa gatandatu uheze, kimwe c'umuntu w'umugabo muri karitsiye Jatanya, ikindi c'uwundi mukenyezi Inyabututsi. Icatangaje abanyagihugu baho Inyabututsi nk'uko amakuru ava yabivuga nuko ico kiziga catowe ku munsi wa gatandatu uwo mukenyezi yari afise amaraso inyuma ku mutwe. Uwo mukenyezi yari afise amaraso inyuma mu mutwe kandi akaba impande y'igisiga ciwe hari isafuriya irimwo umuceri utetse. Umuntu akaba atashoboye kumumenya ariko ikiziga ciwe kikaba naco nyene caciye kijanwa mu rukiro bw'ibitaro bikuru by'Igitega. Wa gatatu n'umugabo yamenyekanye ku mazina ya Desire Nsabimana.
Tukiri muri ico gisata nyene mu gihugu ca Congo haraheze indwi zibiri zirenga Colonel Idefonso Baranyikwa yagiye arongoye inteko z'u Burundi zagiye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Benshi mu basirikare arongoye bataza amakuru yiwe. Amakuru atangwa na bamwe mu basirikare avuga ko amaze iyo minsi ari ku musego inyuma yaho arasiwe agakomereka mu mashamba yaho bita Itombwe. Akaba yakuwe muri iryo shamba na kajugujugu ya MONUSCO ishirahamwe rya ONU aho muri Congo. Abasirikare bari muri Congo bakaba basigaye batwagwa na General de Brigade Dominique Nyamugaruka. Inkuru twashikijwe kandi na George Nimenya.
Amakuru atangwa na bamwe mu bakomerekeye mu gihugu cya Congo haraheze indwi zibiri zirenga amenyesha ko mu gihe bari mu ntambara mu ishamba rya Itombwe mu gihugu cya Congo ku matariki ya 14, 15, 16 uku kwezi kw'icumi hakomeretse bikomeye. Intwazangabo yari irongoye abo basirikare Colonel Defense Baranyikwa. Ico gihe amaze gukomereka kuko yariko aravirirana cyane yaciye aza gutogwa n'indege y'ishirahamwe mpuzamakungu ni MONUSCO imunyarukana ibujumbura. Bamwe basirikare kuko batasubiye kumenya amakuru yiwe bagumye bibaza ko yoba yahavuye acikana. Amakuru avuga ko agwariye ahantu hagizwe ibanga n'igisirikare cy'u Burundi ibujumbura yatanguye kuvugwa mu ntango zo muri indwi, aho ayo makuru yatangwa n'abahoze ari abagendanye biwe nabo nyine bakomerekeye muri izo ntambara. Bamwe mu basirikare bakaba babwiwe ko amagara ya Colonel Defense Baranyikwa atifashe neza ko mbere ashobora kurungikwa kuvurirwa mu mahanga. Abasirikare bakavuga ko ugukomereka kwa Colonel Defense Baranyikwa kwari kwagizwa ibanga kugira ngo abasigare ba Burundi bari ngaho muri Congo bari kumwe n'imbonerakure ntibacike intege ku rugamba. Ayo makuru nyene abandanya avuga ko haheze indwi zibiri zirenga abasirikare bari muri Congo barongowe n'usanzwe arongoye akarere ka mbere ka gisirikare Gennado Brigade Dominique Nyamugaruka. Radio Izamba agata yakawe ntitwashoboye kuba kuri telefone Colonel Floribert Biyereke avuga igisirikare cy'u Burundi ngo agire icyo ashikirije kuri ayo makuru atangwa n'abasirikare.
Irungikwa ry'abasirikare b'abarundi mu njyane z'imigwi igwana muri Congo irahagaritse umutima umuhari mapu Burundi buhire. mwitangazo uwo muhari washize ahabona ku munsi wa kabiri ufatira ku mafaranga akoreshwa muri zo ntambara mu gihe ibisata byose by'igihugu bihobahoba ku bwa liberant bashira kandi avugira uwo muhari map Burundi buhire irungi kwa yabo basirikare muri Kongo hakoreshejwe amafaranga y'umunyagihugu ntiyari irikwiye ahamagarira umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba ariwe narongoye umuryango wa Afrika w'ubuseruko gushyira imbere ibiganiro gusumbya intambara kurikira libera nibashira kandi
igituma tubigase kindi nuko cyambere coco z'abasuda barungitswe batisunze ishyirahamwe mpuzamakungu barungitswe ni naoni bagiye barungitswe n'igihugu cy'u Burundi ni ukuvuga yuko amahera yose akoreshwa n'abarundi bayatanga aba mu mifuka y'abarundi n'amakori y'abarundi icyo ni cyambere icya kabiri ni uko abasirikare bagwa hirya no hino nta gateka baba mbere n'imiryango nta karusho nk'uko biteganyijwe ironka niba agateka abasirikare baba baguye ku rugamba nk'uko bikorwa mu bindi bihugu ntibitahurika rero ingene Burundi ufata ingingo yo kurungika abasirikare muri Congo kandi ari u Burundi ubahemba tuzi neza ubutunzi bw'ingene byifashe ikindi dutera amakenga ni uko birazwi neza kuva imyaka myinshi irenga 20 hariho inteko zaoni zababa 2018 ziri mu gataka ka Congo bakoresha amadolari arenga umuryarati ku mwaka urabye rese bashitseko muri iyo myaka bamazeyo ari 2018 murabona yuko atambahora ariho gufata rero abarundi bakarungikwa ku butaka bwa Congo hari imigwana injojo ibintu bidatahurika ico dusaba nuko abasirikare bantu b'abarundi botahuka mu maguru mashya umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye niwe uno munsi aramutswa kanya karere nshaka kuvuga la communauté est africaine niwe rero yofatanya n'abandi bategetsi kugira bumvikane aho gushira imbere ingufu bashira imbere ibiganiro ibiganiro n'izo ziwubaka ku isi nzima mu bihugu byose habaye ingorane hose mu biganiro
inzamba
turabandanya n'amakuru makuru yaranze ino ndwi banye n'ubunywero bwa kijambere bita bar VIP mu gisagara cya Bujumbura bahamagarirwa kwitura barongoye intwaro kugira berekane impamvu zituma baduza ibiciro by'ibinyobwa ibyo byashikirijwe ku munsi wa gatatu na Marie Chantal Nijimbere n'umushikiranganji w'ubudandaji mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ibyo yabivuze inyuma yaho umushikiranganji wa mbere Gervain Ndirakubuca yaheruka kumenyesha ko ubunywero bwa kijambere butosubira kuduza ibiciro by'ibinyobwa nk'uko twabishikirijwe na Pierre Gahungu
muri ico kiganiro Marie Chantal Nijimbere yahaye abamenyeshamakuru ategura ko nk'uko byahora bikorwa abafite ubunywero bugezweho imbere yo gushinga ibiciro by'ibinyobwa berekana impamvu zigaragara zo kuduza ibiciro uyu mushikiranganji w'ubudandaji atera kamo abafite ubunywero bwa kijambere kwitura inzego za leta kugira ngo bahirize amategeko yo gushinga ibiciro muri ubwo bunywero
nk'uko byahora bikorwa baraheza banyene ayo mahoteli banyene ayo maresitora reka na banyene ubwo bubare gisununuye bigaragara yuko baba baragize investissement nini cyane baraheza bakitura le gouvernement bakongera bakitura meri ya Bujumbura kugira ngo basubiremo barabe ico amategeko avuga rero twabahamagarira kwegera abajejwe intwaro nkuko bari basanzwe babikora
ariko rero ivyo umushikiranganji w'ubudandaji yashikirije bisa n'ibivuguruza umushikiranganji wa mbere Gervain Ndirakubuca yari yatanze itegeko kwa 18 gitugutu ko ubunywero bwose harimo n'ubwa kijambere butegerezwa kubahiriza ibiciro by'ibinyobwa bya Brarudi byashinzwe na leta kiretse amahoteli yonyine
ibinyobwa bya Brarudi byaduze ibiciro icyo tutifuza kumva muri leta twifuza kumva igiciro kirengeye kijya cyabuzwe ujejwe intwara ashaka gufatira ngaha ngo ashyiremwo urufunguruzo yugarira hanyine ubunyene bikiri mu maguru mashya bizabikunaniye nta standare y'akabare dushaka kumva mu gihugu standare twumva niyo kuri hoteli gusa
kuva iyo ngingo y'umushikiranganji wa mbere igiyeho yari yamirijwe n'abafite ubunywero bugezweho kubera bavuga ko bagiye kugira igihombo kinini reka n'abahinga mu by'ubutunzi bamiriye kuri iyo ngingo bavuga ko itabereye namba
Yungingo y'ubushiranganje bw'ubudandaji ku biciro by'ibinyobwa bwa Brarudi ngo ije gukosora yari yafashwe n'umushiranganje wa mbere kuko itari yizwe n'abahinga. Bivugwa na Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parsem rikangurira Abarundi guhindura ingendo kubwiwe ubushiranganje bw'ubudandaji nibwo bwari bujejwe icyo gikorwa bubanje gukorana n'abikorera utwabo muri icyo gisata cy'ubudandazwa bw'ibinyobwa bya Brarudi. Kulikira Faustin Ndikumana
ubwa mbere hoho byari byumvikana kandi iyo ngingo kubona ishoboye gufatwa ni byiza cyane kuko ni ibintu byumvikana ko yari yagiyemo yari mu tunenge ngira si no kuvuguruza ya mugabo gusa nibaza ko ari gukosora kuko mu bisanzwe mu bushiranganje kudandaza niho haba hari abahinga niho hari abantu babijidwa bajijibu kabiri kuri iyo ngingo misanzwe n'ingingo ibijyanye n'iby'ubuhinga ingene ubudandaza barabikorakora ingene abantu bunguka ingene bahumba aho nta na politike nini ijamwo nicyo gituma ibyumvikana ndetse mbere kiriya gihe byari na Justin natahuye igituma ingingo nk'irya ibisanzwe yo ndinda gufatirwa ku rwego rwo hejuru ku bushiranganje bwa mbere ari ikintu cyovugirwa mu bushiranganje bw'ubudandaji abajejwe ubudandaza babonye bavuganye nabo banyenezo ubwo bubare niko je no bivuga no muri kazoza muri ingingo nkizo zifatiye ku byubuhinga kutazira abantu zikacushwa n'abatekinisi ba ministere cyangwa abandi bantu babijejwe bakabanza bakabira hanyuma ikindi urabona ibintu bijyanye n'ubudandaji n'ingene cyo guteza imbere yabikorera utwabo nibaza yuko harimo utunenge twinshi usanga ubutubona ko leta usanga irikirabijamo cyane ndetse ugasanga hari ko bisubira inyuma muco bita environnement des affaires yaba kwego gihugu cyane ambiroza afiroka nibaza yuko ari ibintu bivuye kwitonderwa bikarabwa kuko leta irikirasa nisha kuja mu bintu by'abaprivé cyane bijanye n'ibintu by'urudandaza kubuye bizosanga nyuma biko birasubiza inyuma ubutunzi bw'igihugu
dusozere aya makuru makuru yaranze indwi aho ubumwe bwa Buraya kwafashe ingingo ku munsi wa kabiri yo gukura ibihano byari byafatiwe abategetsi batatu mu gipolisi cy'u Burundi kuva mu mwaka w'2015 abategetsi nabo n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca Godefroid Bizimana umutegetsi mu biro by'umukuru w'igihugu hamwe na Leonard Ngendakumana ari mu buhungiro uno munsi Matias Joseph Nyunzima batazira kazungu asanzwe yakorera iperereza ry'u Burundi niwasigaye arabwa n'ibyo bihano by'ubumwe bwa Buraya mu runani rw'amashyirahamwe adahara n'ibyicaro bya politike force baranegura iyo ngingo yafashwe n'umwe bwa Buraya Vital Nshimirimana Rongo y'u Burundi avuga ko icyaha gikurikirana abo bantu bane bagirizwa guhonyanga agateka kazi na muntu mu 2015 kikiriho ahubwo ngo amatohoza ageze muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha yira tega amatwi Vital Nshimirimana arongora urunani rw'amashyirahamwe adakiranira ibiciro bya politike force
kubona ubuserukizi bw'umwe bwa Buraya mu Burundi busigura yuko ari kubera imigenderanire ikiranaguka iyo siguro ntiyumvikana na gatonya kuko abo bantu ntibari bafatiwe ibihano kubera imigenderanire y'u Burundi n'uwo muryango icumbagira bari bafatiwe ibihano kubera uruhara umwe umwe yagirizwa ibyo yikekwa ko yuko yakoze bijyanye no gutosekaza agateka kandi na muntu rero biratangaje kumva ngo uno munsi ngo bakuye ko ibyo bihano kuko ubwa mbere bwobwo amatohozwa y'ibyakozwe kuva icyo kiringo haracabandanya ariko arakogwa na cyane cyane na sentare mpuzamakungu mpanabyaha yirahe kandi nta nkeka yuko ayo matohoza hazotera agakora kuri bamwe bamwe mubo twibaza yuko bakoze ibyo byaha hanyuma rero kura ibihano kuri aba bantu bane womengo ni nk'uko bagize bati iyo umuntu yabaye umukuru yashinzwe amabanga akomeye mu buzima bw'igihugu ntibiba bigikwiye yuko agumizwa kuri ibihano womengo gushingwa amabanga amwamwe nk'ubushyiranganje bwa mbere ibihano ntibabikuye kubera ikindi babikuye kubera yuko uyu gebasi nda ndira ko buca batavyanda kugarika hari umushikiranganje wa mbere kumbe babonye yuko bino bihano bitari atacho byamu byamugira haramenye ngene biyugarira ko umwe bwa burayo umwanya umwe barabutera kagere ubundi mwanya bakabufukamira mugabo ibyo kuvuga ngo uwo muntu yari basi canka bo bari kumwe ngo barakeneye kugenda muri byo bihugu bya buraya canke barakeneye kubitsa amafaranga canke barakeneye kugira ibyo bajya gusigura ntabyo bakeneye kandi bimwe bimwe nta nibyo banashoboye
mukurangiza ano makuru makuru yaranze inondwi twagira dusabe imbabazi ku makuru twashikirije ejo kwisa kwa jibigwanisho byabereye mu Nyarugazi aho havuzwe izina rya Christian Matuturu twarihenze hafashwe uwitwa Ndayizeye Claude yakorera mu nzu ya sekuru wa Christian Matuturu iri kuri uyo mutumba uri muri komine ya Bugenyuzi mu ntara ya Karuzi muradutunge
niga rero duciye dusozerera amakuru makuru yaranze inondwi twari ko turabashikiriza mwakoze mwebwe mwese mwakurikiye murakoze kandi bagenzanje bafashije kuyegeranya umunsi ku wundi kugeza n'umunsi twashikirije amakuru yaranze inondwi Edi Claude Ninazwe nabashikirije kandi bifurije kuranirwa mu byanyu no mu banyu mugire umunsi w'Imana mwiza naho ubutaha.
Zambira, Zambira,
Zambira. Makuru, 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 ya rambi,